Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa gatatu itariki 30 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Kaze neza mwese.
Nimba uri observer ntanubwo ari ngombwa ngo urebeho byibura nimba uburyo bwabaye bukeya nawe uhagaze uharebe kugira ngo abantu batazitwazwa uburyo barangiza ntibakore ariko iburyo bwabonetse ari amafaranga ya telefone nimba twabonye atuma bagura icupa ry'amazi.
Uwo ni umwe mu banyarwanda baharanira inyungu z'abanyagihugu mu Rwanda avuga ko bakeneye agashiruka bute kugira bazokurikirane neza amatora yimirije. Ni mu kanya gato mu makuru yo mu biyaga binini. Mu kanya gato kandi turabashikiriza kandi amakuru yerekeye ibiganiro bigamije kumvikanisha Abarundi kumwe n'ayandi makuru avugwa hirya no hino ku isi. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mahoro neza Aloise.
Mwaramutse Oriane, mwaramutse namwe inshuti za radio Ijwi rya Amerika. Amakuru yacu tuyahere muri Guinea Conakry. Abategetsi bajejwe amagara y'abantu ku isi batangaza ko igihugu cya Guinea Conakry cyakuwe ku rutonde rw'ibihugu birimwo indwara ya Ebola inyuma y'aho abantu barenga 2,500 bahitanywe nayo muri icyo gihugu kiri mu burengero bwa Afrika. Iryo tangazo rituma hasigara igihugu cya Liberia cyonyine ku rutonde rw'ibihugu byari birindiriye kuva kuri urwo rutonde. Umukuru w'ibanki nkuru y'isi yose Jim Yong Kim yarasohoye urwandiko ejo ku munsi wa kabiri ashimira leta n'abanyagihugu ba Guinea kuba bashitse kuri iyo ntambwe ikomeye. Yasavye yivuye nyuma ko byoguma ata muntu n'umwe asubiriye kwandura iyo ndwara. Kuri uyu munsi wa gatatu ku mugwa mukuru wa Guinea Conakry ariwo Conakry niho hatekanijwe kuba umunsi mukuru wo gushikiriza icese iryo tangazo. Umugwayi wa nyuma yarazwi kuba akiri karavugwa Ebola muri Guinea mu kwezi kwa 11 yari uruyoya rw'iminsi 21 rwari ruri mu ivuriro riri mu gisagara cya Conakry. Muri Burkina Faso naho ejo ku munsi wa kabiri niho perezida mushasha Roch Marc Kabore wa Burkina Faso yarahiriye icese mu mabanga yo kurongora ico gihugu. Ibaye incuro ya mbere inyuma y'imyaka 30 igihugu cya Burkina Faso kironse umutegetsi mushasha. Uko kurahiriye icese kwa perezida Kabore kuba inyuma y'amezi 18 heze wahoze ari umukuru w'ico gihugu Blaise Compaore akuwe ku butegetsi bitewe n'imyigaragambyo yadutse inyuma yaho agerageje gushaka gutwara ikindi kiringo inyuma y'imyaka 27 yari ku butegetsi. Leta mfata kibanza yari heruka gushingwa niyo yateguye amatora yabaye mu kwezi guheze. Muri ayo matora Kabore akaba yayatsinze ku bice 53% by'amajwi. Roch Marc Kabore afise imyaka 58. Mu gihugu cya Siria naho Leta z'Ubumwe za Amerika ziratewe umutima uhagaze n'uko igitigiri cy'abasivile bapfa muri Siria ciyongereye kuvaho Uburusiya butanguriye kugaba ibitero by'indege muri ico gihugu mu kwezi kw'icenda kw'uyu mwaka. Imihari haranira agateka ka muntu imenyesha ko abasivile baharugwa mu majana bamaze guhitanywa na misile z'Uburusiya. Izo misile zatewe ku bakozi bakora mu bitaro, ku mashuri no ku masoko. Mark Toner avugira Departement ya Leta z'Ubumwe za Amerika yamenyesheje ko ejo ku munsi wa kabiri ko sekretere wa Leta z'Ubumwe za Amerika John Kerry yavuganye na mugenzi we w'Uburusiya ajejwe imigenderanire n'amakungu Sergei Lavrov kuri telefone baravugana ico kibazo. Uburusiya ariko burahakana ivyo vyagirije mu kuvuga ko ibitero vyabwo vy'indege kubo bwita abagira iterabwoba bikorwa vyateguwe neza kandi babifashijwemwo n'igisirikare ca Siria kugira ntibitane abasivile ataco bazira. Ishirahamwe mpuzamakungu ni ririko riraraba ko ryokongera gutuma ko ibiganiro mpuzamakungu kuri Siria ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa mbere kuza. Mu gihugu cya Iraq naho abagwanyi b'umuhari wa Eta Islamike baracibonekeza mu duce tumwe tumwe tw'igisagara cya Ramadi inyuma y'umunsi umwe uheze igisirikare cya Iraq gitangaje ko cabirukanye hagati muri ico gisagara ariko igisirikare ca leta zumwe za Amerika kirafise icizere ko abo bagwanyi bazokwirukanywa muri ico gisagara burundu leta zumwe za Amerika zimenyesha ko iyo ntsinzi ya Iraq ihambaye kandi ko yerekana ko ari intango nziza y'ibindi bitero vyimirije ivyo bishikirizwa na Jeff Seldin ajejwe gutororokanya makuru ajanye n'umutekano mu gihugu ya kuri radio ijwi rya Amerika aho yari mu biro vya Pentagon bijejwe kwivuna abansi abategetsi ba leta zumwe za Amerika bamenyesha ko abagwanyi bashika amajana 3 mu hari wa Etat Islamique bari basigaye bagwanira igisagara ca Ramadi benshi muri bo bafuye abacitse ku icumu nabo bahungiye mu bindi bice by'ico gisagara ariko abategetsi ba gisirikare ba Iraq na ba leta zumwe za Amerika bamenyesha ko intambara zikibandanya aho ibindi bitero by'indege biriko biragi gwa kumihora iri hagati ya Iraq na Syria aho umuhari wa Etat Islamique ucisha abagwanyi bawo nibikoresho
urakoze Aloyse Bigirimana ku makuru uhejeje kudushikiriza utugume hafi uze kuduhinca make yayo makuru mbere yuko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo nganya wa makuru yo mu byaga binini ibiganiro byo kumvikanisha abarundi byatanguye icese I Kampala mu Buganda kuri uyu wa mbere umwe mu bahoze ari abakuru b'igihugu cy'u Burundi yari yitavye ibyo biganiro ni president Daize Domitien akaba yavuganye n'ijwi rya Amerika nyuma yaho atahukiye mu Burundi atubwira uko yakiriye ingene ibyo biganiro byagenze ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Frederic Ngundikije
cyero kigomba kuba kuko icambere nuko abatumiwe bose bagiye kandi na leta uzi yari yarahagaritse ibiganiro mu kwezi kw'indwi yari yagiye rucizero naho nayo ubundi amajambo yavuzwe niho amwe yashimishije atashimishije leta twarabyumvise ariko abandi bose amajambo yashikirijwe yarabashimishije tukaba twizigiye yuko leta nayo nyene ibyo bavuze bahakanye ari ibyumviro bya mbere yuko batoronka umwanya wo kwicara bakiyumvira impanuro babahaye cyane cyane impanuro Museveni yatanze asaba Abarundi yuko buhagarika injyane ahubwo ukwisunga ineza y'Abarundi iterambere ry'igihugu hanyuma bagahagarika kwama bariko bariruka inyuma y'ubusa ubusa buhagarariye kuri politike buri muntu abona yuko ari ishobora kuzoba umutungo avuga ati politiki nishobora gutunga igihugu ahubwo igihugu gitungwa n'ibikorwa gitungwa n'abagwizatunga gitungwa n'abafite amahinguriro ati iyo niyo ntumbero nyamukuru
muri iki gihe hari abarundi batari baki bafite amakenga bavuga ko aho Entebbe hari hatumiwe abategetsi bahoze baja mu biganiro vya kera vya Arusha n'ibindi vyabaye imbere bakaba bavuga ko ubu hari hakwiye abategetsi bashasha eka barimo abakiri bato bafite ivyimviro bishasha abo mubabwira iki president Ndayize
ubwa mbere hoho urumva abagiye n'abatumiwe no kuvuga bari basanzwe bafite ibikorwa mu byerekeye abo bavuga ngo bacari bato bagomba kujya muri iyo politiki nabo nyine bakagenda baherekeje abo bavuga ba kera cyo ni cyambere cya kabiri mwomenya yuko abatumiwe wari bake bariya bari imbere bizwi rero yuko mu biganiro bizotangura yarusha n'ibiramuka bitanguye koko leta ikagenda ko nabo bakiri bato bashobora gukurikira bashobora kugenda bagafashanya jeho rero ndashigikiye yuko mu byerekeye kazoza k'igihugu uraza ubwatsi burakura bukabisa ubundi ari nacyo bituma nemera ko abariko barakura abakukuru nk'abatwebwe tugomba kugenda tumenyereza abakiri bato kugira ngo bazofate intumbero y'ibintu bazi n'ikindi kigomba kumenyekana tugomba gufatira ko nuko ibyiyumviro bigenda bitera imbere kandi yuko n'abakiri bato bagomba gushikiriza ibyiyumviro byabo ku kugenera abone igihugu kizubakwa mu bihe biri imbere
leta zivuye mu biganiro ni leta z'akanya gatoyi mbega abarundi baba bamaze kumenyera amaleta avuye mu biganiro mbega hari abantu benshi bavuga ko abarundi bo bariko bari hamenye abatwenzi mu gihe bahamagawe eka bagahamagarwa nk'abana batoyi kuja mu biganiro ibiganiro badashoboye kumvikanamwo hagati yabo ivyo si ibintu vyarukwiye gusubirwamo
usanzwe birateye agahinda kubona urundi ingora ubugwane bwakize muri kahise kababwa araronse akaje kugukunda hamwe imyaka ibongera kugaruka mu bindi biganiro kandi twari dufise intumbero nyamukuru n'amategeko adufasha kugira ngo dushobore kwamadutorera inyishu ibibazo dufise mu kuganira hagati yacu. Icyabuze rero ni iki? Ni uko ireta ihari itorohereje abanyepolitike kugira ngo baje hamwe dushobore kuganira ibibazo dufite. Aba nawe iyo uri kurashaka kubonana n'umukuru w'igihugu
kuganira cyangwa kuja amatora perezida tuko tuvuga ko
kuja mu matora gusa amatora ni gihe cyane mu gihe hari ikibazo kiraba amatora ariko hari ibibazo biraba ubuzima bw'igihugu bya buri munsi bwa buri munsi
aho buca ibyo biganiro bigatangura mu gihe byo bandanya nk'uko muri ko murabivuga yarusha ikintu cyokorwa ika ibintu abanyapolitike boganira ko kugira ngo ibyo biganiro ntibe bya biganiro bidahera by'amagabura nyama nka kurya babivuze bavuga ngo hariho za quartier arusha kugira ibyo bintu ntibibe mu gihe abarundi bakenye mu gihe abarundi baguma bicwa mu gihe abarundi bakenye gusumba nibihe majambo make cyane gose
mukuri ubwa mbere hoho intumbero nyamukuru y'ukugenura urundi bugomba gutwarwa irahari nibaza yuko nibikenewe yuko hari ibintu byizohinga kabiri nuko hari ingorane ziri ngaha mu gihugu umuribwa uri kuraka ni ngombwa yuko ubwicanyi buri ngaha muri iki gihugu buhagarara. Bwa kabiri turafite ibibazo bijyanye n'intwaro byerekeye kumviriza ubundi kureka ubundi mutavuga rumwe akaba icyo bita tolerance. Birakenewe yuko aba bantu b'abanyepolitike bahunze bagaruka muri iki gihugu kugira ngo nabo nyene bashobore kuza barasekereza ibyiyumviro byabo nk'uko byari bisanzwe.
Perezida Domitien Ndayizeye yahoze arongoye Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye.
Yego namwe murakoze cyane.
Ishirahamwe Amotabu ry'abagendesha amapikipiki aca amafaranga mu Burundi arizo bita taxi moto ririyamiriza ingingo iherutse gufatwa n'ubushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu y'ugusiga amapikipiki ku mugwa mukuru wa Bujumbura bivanye n'amakomine ipikipiki yose ikoreramwo. Iryo shirahamwe Amotabu rivuga ko ritagishijwe inama kandi kuva mu mwaka w'2026 ubwo bushikiranganji bwasinyiranye amasezerano na Amotabu ko ari ryo ritegerezwa gusigisha amapikipiki. Inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Iyo ngingo y'ubushikiranganji bwo gutwara abantu n'ibintu yerekeye amapikipiki n'utuduga dufise amapina 3 bita tukutuku ivuga ko gushika ku itariki ya mbere ukwezi kwa mbere umwaka w'2016 ayo mapikipiki n'utwo tuduga bitegerezwa kuba vyasizwe amarangi mashasha. Ipikipiki yose igategerezwa gusirwa irangi ryisa bivanya niko mini ikoreramwo mu makomine 3 agize igisagara ca Bujumbura. Ubushikiranganje busigura kwiyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo gucungera neza uruja n'uruza rw'ayo mapikipiki n'amatukutuku. Umukuru w'ishyirahamwe ry'abagendesha amapikipiki acishwa amafaranga mu Burundi Amotabu Artemon Ndayegamiye avuga ko naho iyo ngingo atari mbi yafashwe abo yega batagishijwe inama.
Twe bica dutangaje nuko ishyirahamwe Amotabu ryagiraniye amasezerano niyo ministere mu 2026. Hanyuma icyagi kudutangaza nuko abantu bari baburanijwe na Amotabu bagatsindwa baciye baci inyuma bagenda kurondera indi kontra muri ministere ya transport hama bahabwa iyo soko batabanje kubaza Amotabu kandi niyo kontra ya Amotabu itabanje kuba reziri. Bo ico kibazo rero nico kiriho kirashavuza abamotari bishi. Ingingo ya leta turayishigikiye ni vyiza ibijanye n'umutekano twese dukeneye turiko turirukanga kugira dufashe leta umutekano ugaruke mu gisagara ca Bujumbura mu gihugu cyose kuko umutekano utahari ntaho twokorera. Kibazo cagiye kubamwo nico kibazo c'iyo ngingo yafashwe itabajijwe Amotabu. Abanywanyi bari basanzwe bazi Amotabu ubu rero nibo bariko barajuragizwa bariko ravuga yuko ico bazi Amotabu icyo kintu naco ca shinzwe mu mayingabiri bo bavuga yuko ataco bazi.
Iyo shirahamwe rirafise ico risaba ubushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu hamwe n'igipolisi cy'u Burundi.
Yego ubushikiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu twarabwegereye twarabwandikiye twandikiye n'abandi bakorana nk'igipolisi twarashikiriye bamwe bamwe muri abo ku nzego zo hejuru muri ubwo bushikiranganje twaravuganye mugaye ico batubwira tubwira yuko bamwe bamwe batari bazi yuko Amotabu yari sanswe ifise kontra yo muri 2006. Urumva rero ibu ico tuko turasaba dusaba yuko Amotabu yohamagagwa nk'ishirahamwe ryamye rigira amasezerano na leta ryonyine hamijyo rindi naryo ubyo wajyarahawe ayo masezerano amutabo ntirizi naryo tuzi naho turaribona rivugwa ku radio ntituzi n'urirongoye iyo niyo ngorane rero iri mu banywanyi bishira hamwe amutabo gushika uno munsi uhere ha mu gisagara cha Bujumbura no mu ntara z'igihugu zose
hari haheze amezi makeya hafashwe yindi ngingo ibuza abagendesha amapikipiki kurenza isaha 12 z'umugoroba igipolisi cavuze ko bari mu munguruza abagizi banabi bugorovye umukuru wa Motabu ahanura abanywanyi bishira hamwe giwe kutemera gukoreshwa mu bikorwa bihunga abanyumutekano
abo bakora ibintu by'ubugizi bwana twashaka kuba hanura yuko igihugu ari cacu twese twese turabene igihugu igihugu dutegereza kukigwanira gitegereza kubamwa amahoro kimaze kubamwa amahoro hanyuma natwe muri ya Motabu niho twoshobora gukora tugatera imbere savye umumotare wese ahari mu gisagara ca Bujumbura ahari mu misozi hagati yuko yogwanira amahoro kuko ayo mahoro niyo yabura nazoronka ashora gukorera saba abamotari nzakubumbatira amahoro kuko amahoro niyo nkingi ya twese n'abamotari barimo
ishira hamwe ry'abagendesha amapikipiki mu Burundi rifise abanywanyi baba 2025 mu bisanzwe ku mugwa mukuru Bujumbura amapikipiki asizwe ibara ry'umuhondo ishira hamwe ya Motabu mu gusigisha ryasaba amafaranga y'amarundi 2000 ubu ipikipiki imwe isabwa yangana n'2065 eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Rwanda tuje mu Burundi komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda yabwijwe rya Amerika ko itegerezwa gukora ibishoboka byose mu gukumira ikintu cyose aho kiva kitagera cyo subiza inyuma ubumwe n'ubwiyunge mu gihe cy'amatora yo ku mitumba yemirije inkuru ya Eric Bagiriwe Ubusa.
Abakangurambaga basaga 500 ba komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge baturutse mu mpande zitandukanye z'igihugu nibo bateraniye Kigali mu gihe cy'iminsi ibiri barareba uburyo bazitwara mu matora ateganijwe mu mwaka w'2016 aho bazaba ari indorerezi mu mirenge baturukamo baraganira kandi ku bibazo bahura nabyo mu kazi k'ubumwe n'ubwiyunge. Komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge yabwijwe irya Amerika ko mu gihe cy'amatora ibintu biba bishobora kuba bibi bityo ikabimwe mu mpamvu y'ikomisiyo yahisemo guhuriza hamwe abakangurambaga bayo mu gukumira buri kimwe cyose gishobora guhungabanya ubumwe n'ubwiyunge mu bihe by'amatora. Bwana Johnson Mugaga n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'agateganyo wa komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge.
Dukurikirana ibintu byose bishobora kuba byahungabanya cyangwa bikabangamira ubumwe n'ubwiyunge. Mu gihe cy'amatora rero nk'uko byagiye bigaragara hirya no hino ku isi no mu mateka y'amatora si no mu Rwanda gusa, hazamuka ikintu bakwitayenda nk'ubukana cyangwa ubushyuhe, abantu bagashyushya imitwe, abandi bakagira gutya. Uvuga ngo rero biba ari ibihe biba bikeneye ko abantu bakurikiranira hafi kugira ngo hatagira ikintu gishobora kuba cyahungabanya intambwe tumaze gutera nk'u Rwanda mu kubaka ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda.
Urwego rw'abakangurambaga mu bumwe n'ubwiyunge n'urwego ubutegetsi bufata nk'imwe mu nkingi ya mwamba mu gufasha gutsimbataza ubumwe n'ubwiyunge mu gihugu cyaciye mu mateka sharira ya Jenoside. Abakora ibyo ariko basabwa kubikora ku bwitange. Aba bagaragaza ko habonetse igihembo imirimo basabwa kubahiriza yarushaho kugenda neza. Abaganiriye n'ijwi rya Amerika baturuka mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kayonza no mu burengerazuba Rubavu.
Ubushobozi bwo buracyari hasi cyane. Ubu ni mvuze ngo nje mu kagari ka Kirehe hari utubazo nje hehe agati kikarabura. Komisiyo y'ubwiyunge kugira ngo ikemure ikibazo igende neza nka kamonta nibura nk'1,000,000 mu kwezi byagira icyo bitanga.
Bisaba umukangurambaga ubwo rero muri izo ngendo hasaba transport kuko nta déplacement zindi tugira, hasaba cyangwa se niba transport ntaba itanashoboka hakaboneka wenda na communication cyangwa se niba ari ahantu bahuriye abantu benshi baturutse impande n'impande bashobora gukina no kunywa amazi. Ibyo byose ni ubushobozi biramutse bishobotse byadufasha kunoza umurimo wacu.
Komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge kuri iyi ngingo yumvikanisha ko igishoboka gufasha abakangurambaga bayi bikora, ariko nanone hakazamuka ikibazo cy'ubushobozi buke butabonekera igihe.
Icyamere dusaba ni ubushake. Tujye tubwira abantu ngo nimba uri observer nta nubwo ari ngombwa ngo urebe hose, byibura nimba uburyo bwabaye bukeya nawe uhagaze uharebe kugira ngo abantu batazitwazwa uburyo barangiza ntibakore. Ariko iyo uburyo bwabonetse ari amafaranga ya telefone, nimba twabonye atuma bagura icupa ry'amazi, iyo twabonye uburyo ko nazo dukora ibishoboka byose tugashakisha icyatuma akazi twabatumye kujya gukora karushaho gutanga umusaruro kandi mwiza. Leta y'u Rwanda ibonye uburyo na Pinindi ikabona uburyo, uburyo twabona nabwo twabufatanya kubusangira kugira ngo nibyo bagiye gukora kuri tere babikore.
Ku myitwarire y'indorerezi za komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu matora kubwa babishinzwe nuko nta wagombye kugaragaza uruhande ahagaze ho rwa rwo gose bwana mugagana none
turifuza ko baba ari abantu batabogama kuko iyo umuntu abogamye n'uvuga ngo abayahindutse umufana uvuga ngo ari bogamire nda kuba kandida abogamire kwishyaka abogamire kumvugo abogamire kumoko nubwo yavuye mu ndangamuntu ariko harabacyafite mu mitima yabo igihe nk'iki rero nicyo gihe uje kumva kumva umuntu asohoye imvugo iyo mvugo n'ibiki byose bikeneye ko aba bakangurambaga bacu bakwiriye kuba ari abantu basobanukiwe n'ibyo bakeneye kubona mu banyarwanda bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge
biteganijwe ko aya matora y'inzego z'ibanze ari kwitegurwa aya mbere azaba ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri 2016 akazarangirana n'intangiriro z'ukwezi kwa gatatu mu 2016 akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali
Ntare umugisagara cha Frankfurt mu gihugu cy'Ubudagi yaciriye umunyarwanda yahoze ari umuyobozi wa commune igihano cyo gufungwa Burundi uyo munyarwanda Onesfort Rwabukombe yagirirwa icaha cha genocide umenyesha makuru wacu nini nahazwe Diane ari mu Budagi niwe duteguriye iyi nkuru tumutega amatwi
Onesfort Rwabukombe aciriwe umunyororo w'ubuzima bw'iyo bwose inyuma yaho Sentare nta nyuzo ya Frankfurt yerekaniye ko kubgayo bwana Onesfort yahagarariye ubwicanyi bwakorewe abatutsi b'abanyarwanda bagera ku 150 bari bahungiye muri kiliziya iherereye ikiziguro mu mwaka w'1994 iyo Sentare yagize iti nduguruye twa mugina turafise ivyemezo nta nyuzwa ko bwana Onesfort yateguye arakora yongera atanga n'amategeko yo gukora genocide yo mu 1994 bimwe muri ivyo vyemezo nuko zimwe mu ntera hamwe zagandaguye abo batutsi bari bahungiye muri kiliziya y'ikiziguro ari we yazishikanye ahabereye yo genocide muduga wiwe ndugaye twa mugina acira umunyororo wo guherayo inyuma yaho Sentare nkuru y'igihugu c'Ubudagi yankiye imyaka 14 yari yaciriwe mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka Onesfort Rwabukombe afise imyaka 58 yahungiye mu gihugu c'Ubudagi kuva mu mwaka w'2002 avafungwa mu 2010 inyoma y'umutahe wo kumurondeza wasohowe n'igihugu c'u Rwanda mu 2007 amakuru dukesha ikinyamakuru Izuba gikorera mu gihugu c'u Rwanda akemeza yuko uretse Rwabukombe yakatiwe gufungwa Burundi hoba hari abanyarwanda bandi babiri bakiri mu Budage bagize uruhara muri genocide yo 1994 bariko barahigwa n'ubutungane bw'Ubudagi bubisabwe n'u Rwanda ayo makuru ngera kavuga kandi ko komisiyo y'igihugu cy'u Rwanda yo kurwanya genocide ishimishwa n'ingingo yafashwe na Sentare na inyuzo y'igihugu cy'u Budagi Iberna mu Budagi Diane Nahadwe ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ivyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Mu ntango y'ikinyagihumbi gishasha amakungu ahangana n'ivyicegera c'umushikiranganje jejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yise ibibazo bitagarukira kumbibe kandi bidatora mu bo bigeramira amenyesha ko mu bice byose byo kwisi mu bihugu byose byaba binini cyanke bitoyi ntagondwa zirangwa n'ubwicanyi zigandagura abantu zibarya umutima zikongera zikigisha ivyiyumviro vyiterabwoba icegera c'umushikiranganje jejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken amenyesha ko ivyo vyatangajwe mu gihe cy'i namikomeye ijejwe kwirinda iterabwoba biciye mu vyerekeye indero yateguwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe indero ubumenyi n'imico mu mfunyapfunyo UNESCO n'ibiro biserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iryo shyirahamwe mu ikoraniro rusange ryayo rigira irya 38 ku cicaro caryo Anthony Blinken yongera akavuga ko ikigwanisho bazokoresha muri urwo rugamba ari ikigwanisho kirengeye ibigwanisho abarangwa n'iterabwoba bafise ikigwanisho abarangwa n'urwango canke kutihanganira abandi badashobora kugwanya ico kigwanisho akaba ari vyerekeye indero n'ubumenyi mu majambo y'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe UNESCO Irina Bokova nta kindi ntagondwa zirangwa n'ubwicanyi ngo zifise zitanga atari gusambura hamwe n'urwango w'amakungu ategerezwa kwishura isunze imico n'ubumenyi intagondwa ngo zishyira imbere ubwoba n'urwango avuga ko amakungu ategerezwa kwishura n'ubuhinga bwo kwimvira neza hamwe no kuganira hagati y'imico itandukanye ishyirahamwe UNESCO ifise programme yitwa Global Citizenship Education Iyo program ifasha gushira uburyo bworohereza gusangira ivyiyumviro mu mwidegemvyo. Umugambi urondegwa gushikwako no guhinyigisha abakiri bato zifatiye kubahiriza agateka ka muntu, ubutungane bufatiye ku mibano, kubaha abo mudasangiye ibara ry'urukoba n'igitsina. Mu kubakira kuri uwo mugambi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizofata intambwe ikurikira mu gufasha gushiraho uburyo uzotuma abantu birinda iterabwoba rirangwa n'ubwicanyi. Mu guha abakiri bato inyigisho zifatiye kukubaha abandi, ubutungane bufatiye ku mibano, kubaha abo mudasangiye ibara ry'urukoba canke igitsina, kwimvira ibintu bizima, wa makungu ashobora kugwanya ivyiyumviro vy'intagondwa mu gihe vyibonekeje.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mbere yuko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo, reka mugenzi wacu Aloys Bigirimana atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Aloys?
Abategetsi bajejwe amagara y'abantu ku isi batangaza ko igihugu ca Guinea Conakry cakuwe ku rutonde rw'ibihugu birimo indwara ya Ebola, inyuma yaho abantu barenga 2,500 bahitanywe nayo muri ico gihugu kiri mu burengero bwa Afrika. Iryo tangazo rituma hasigara igihugu ca Liberia conyene ku rutonde rw'ibihugu byari birindiriye kuva kuri urwo rutonde. Muri Burkina Faso naho ejo ku munsi wa kabiri niho Perezida mushasha Roch Marc Kabore yarahira icese mu mabanga yo kurongora igihugu. Ibaye inshuro ya mbere inyuma y'imyaka 30 igihugu cya Burkina Faso kironse uwundi mutegetsi mushasha. Amakuru avuga kuri Siria naho Leta Zunze za Amerika ziratewe umutima uhagaze n'uko igitigiri c'abasivile bafa muri Siria ciyongereye kuvaho Burusiya butanguriye kugaba ibitero vy'indege muri ico gihugu mu kwezi kw'icenda uyu mwaka. Imihari iharanira agateka ka muntu imenyesha ko abasivile baharugwa ku majana bamaze guhitanywa na misile z'u Burusiya, ariko igihugu c'u Burusiya kirahakana ivyo vyagirije. Mu gihugu ca Iraq naho abagwanyi b'umuhari wa Etat Islamique baracibonekeza mu duce tumwe tumwe tw'igisagara ca Ramadi, inyuma y'umunsi umwe uheze igisirikare ca Iraq gitangaje ko cabirukanye hagati muri ico gisagara. Ariko igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirafise icizere ko abo bagwanyi bazokwirukanywa burundu muri ico gihugu. Muri Pakistan naho abantu 226 barishwe, abandi 20 barakomereka bivanye n'ikibombe caturikijwe n'umwihevyi ku nyubakwa za Leta ya Pakistan ziri mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu. Ico gitero cabaye je ku munsi wa kabiri cerekana ko ubwicanyi buterwa n'umuhari wa Etat Islamique mu bihugu vya Pakistan na Afghanistan butera bwiyongera. Aho ni mu gihe abategetsi ba Pakistan bamye bahakana ko atabagwanyi b'umuhari wa Etat Islamique babarizwa muri ico gihugu. Abategetsi ba Pakistan bajejwe kugwanya ibikorwa vy'iterabwoba babwijwe rya Amerika ejo ku munsi wa kabiri ko cafashe abantu 13 bakwekwa ko ari abagwanyi b'umuhari wa Etat Islamique babarizwa babagiriza murambabarira kwinjira no guha imyimenyerezo abagwanyi ba Etat Islamique muri Leta ya Punjab yo muri Pakistan.
Aho ni naho duherereje ibiganiro byo muri kino gitondo. Nshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye na Fatuma Kalalari Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Mugira umunsi mwiza, Imana ibane namwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
murakoze mugenzi wacu Jenny yadushikije amakuru ari ko ravuga mu Burundi mu kigihe ubonaho nicaye cyo kubashikiriza kiganiro giha ijambo abanywanyi bi radio ijwi ry'America muri sanga ejo ku munsi wa mbere niho hatanguzwe cyese ibiganiro bihuza leta y'u Burundi hamwe n'abatavuga rumwe nayo ivyo biganiro vyuguruwe mu nama ya mbere yabereye mu isara ca NTB mu gihe cha Uganda amakuru atangazwa vuga ku bindi biganiro bitekanijwe ku igenekezo rya gatandatu cyo kwezi kwa mbere muri mwaka wa 2016 buca utangura muri yo nama ya mbere yabaye ejo ku munsi wa mbere leta y'u Burundi ivuga ko yatangajwe no kubona abahuza bahaye ijambo ahurikiye mu runani Senarede irega ko bagize uruhara muri kudeta yateshejwe hamwe no mu myerekano yabayemo imigumuko abahurikiye muri Senarede bobo bavuga ko atamunywanyi wabo yakoze ivyo vya leta ibagiriza byonge leta y'u Burundi ivuga ko igenekezo rya gatandatu kwezi kwa mbere batayumvikanye ko mbega ivyo biganiro ntivyoba bitanguye mu ngorane ziyongera ku kuntu kuganira kwa abanyapolitike mu Burundi kutigeze koroha uyu munsi rero twatumye abashinga nayi batatu bakurikirana ibibazo vya politike mu Burundi hamwe no mu ntara ya Afrika y'ibiyaga binini ariko imbere yaho nashaka tubibutse numero WhatsApp muhamagara ko kugira ngo mushikize namwe abanywanyi ba radio ijwi ry'America ivyimubiro vyanyu ku cane cane kuri ivyo biganiro buca bitangura mu gisagara ca Arusha aho ni muri Tanzania iyo nimero muduhamagara ko rero WhatsApp ni 00120224419931 ni ukuvuga ndasubiramwo 00120224419931 deka ubu abashinga ntaye twatumire rero muri iki gihe turi kumwe na Dr Amede Nkeshimana akaba ari urusiri mu gihe cy'ubirigi akaba yigamye umugambi uri ku butegetsi turi kumwe kandi na Chauvin Mugwengezo akaba ari umuvugizi wa Senared inama y'igihugu yahanira amasezerano yarusha hamwe n'ibwirizwa shingiro ureka rero dutangure ku mushinga ntaye Chauvin Mugwengezo hari abarundi batari bake mushinga ntaye Chauvin muri iki gihe bariko baravuga kwa batetsi bagize uruhara mu biganiro vyabere yarusha hamwe n'ahandi muri kahise n'ubu ari bo bari imbere muri ivyo biganiro kandi ngo atane ivyumviro bishasha bafise mu gihe urwaruka rutariko ruraseriko utariko raserikirwa imwe bishemeye hari n'abavuga ku ivyo biganiro ari buryo abanyapolitike badashobora gushikira ku butegetsi bashikira ubutegetsi biciye mu matora bakoresha kugira ngo bashikire ubutegetsi hari n'abavuga ku ibiva mu biganiro nk'ivyo ari amagabura nyama kugira ngo ivyo biganiro ntibise gutyo ku barundi benshi bipfuza inzira y'amahoro irama mushya na Chauvin ico ivyo biganiro byogenda gute ivyo ganirwa ko nibihe Chauvin mugwengeza
koze cyane kuduha kakanya Federico murakoze namwe muri ko muratwumviriza bati mbega izo biganiro ko giye gutangura bigasubira Arusha ukabona ko bishyira imbere bajya nyene bamye ari inzitizi ari ngorane bajya nyene tumenye kubona bajya nyene ubisa ni kumengwa tanyishu zikomeye ziboneka n'agara abazaniye igihugu cacu je no vuga yuko muri make ivyo vyatewe nuko ari amasezerano yarusha ariyo twese twaziga ko uburaro n'uburamuko zinakira mu rundi wese abonekeye yarashimye agira ati noneho tugiye kuronga amahoro arama kuronga umutekano urama kandetse tuje tuja ku ntambwe y'iterambere icyatumye rero bimeruko onye sikindi nuko kumva amasezerano atubahirijwe nuko kuntu amasezerano yahonyanzwe nuko Peter Nkurunziza yahoze ari umukuru w'igihugu yafashe ayo masezerano arayahonyanga arayakandamiza ahubwo aragaragara neza yuko atakiyumvamwo
Chauvin turi kutuvuga ikintu ibiganiro vyoshimikira ko kugira bigende neza bitore inyishu z'abarundi ni bihe
sabwe
turi kutuvuga cyane cyane ku bintu byoba bitandukanye n'ibiganiro vyabaye ikintu mwibaza ko yego duga ku ijambo
yego ingorane dufise ubunye zatumwe n'ibyo bintu bya Peter izo ngendo ziwe ni ingorane zifatiye ku bintu nka bitatu bine hariho ingorane ifatiye kuri politike hakaba ingorane ifatiye politike ubutunzi n'imibano hakaba ivyo bintu rero bifatye kuri politike n'ivyo bintu ariko ravuga ngaho bifatiye ku mategeko y'Arusha hakaba n'ingorane zifatiye ku mutekano aho biboneka yuko umutekano utameze neza udahumuriza n'umuntu numwe mu gihugu cyacu ahubwo biboneka yuko Peter Nkurunziza yafashe ko kuko yoshira ahantu agashiraho umugwi wiswe bonera kure ari uno
musubira mushya nashobino subira bibuse kandi ashiga ntaye turi kumwe ko ndabahaye jambo mutorenza amasogonda 40 muri babiri hariho numushiga ntaye wundi aje mukanya dore imana semana no kuvuga ko kanya kaca gato cyane gose ico gituma mwora ku masaha mugakoresha amasogonda 40 kunyishu reka tubaze numushiga ntahe Dr. Amede Nkeshimana namwe kuri ico kibazo nyene hari abavuga ko abari mu biganiro ari babandi nyene ivyiyumviro sibishasha eka urwaruka ntiruserukiwe bishemeye ivyo biganiro kugira ngo ntibibe bya biganiro abarundi bose basigaye bavuga ko iyo baramagabura nyama hokorwa iki abo bategetsi boganira iki muri iki gihe
ndabaramukije murakoze cyane kumpaka nuko tuganira n'abanywanyi babyo muri iki gihe ikintu nashaka kumenyesha jewe Amedee Nkeshimana niserukira umugambwe uri ku butegetsi ndi umuntu azi ibintu by'i Burundi yabikurikirana cyo kumwe n'abandi nkabamenyesha jewe ahubwo yuko jewe ndi kizigenza cishira hamwe rihuza abahutu bakorewe ihonyabwoko irindwi na kabiri imbere yaho no mu nyuma tukaba rero turi mu runani tumaze imyaka dutegura werekeye kugarukira abacu kugira ngo tubasubize agateka kuko twebwe nka jewe data yarishwe irindwi na kabiri yitwa umumenja hamwe n'abandi bahutu benshi bagana kuwico gihe na jewe rero kuko akunda umwana w'umumenja
uyu munsi mushya ntahe Nkeshimana twari kutuvuga kuri ibintu byotuma abarundi batora koyoko bakava mu ndyane barimo za politique z'amaziza uko imyaka iheze ibiganiro byoshimikira kuki
nashaka kuvuga cyane cyane igituma mvuga ivyo ku ntangamara kugira ngo abantu nibihende ku bantu bariko barumviriza kuko umushinga ntahe wundi yatanguye umuna politike ari mu mugambwe urwanya ubutegetsi buriko buri bujumbura nanje kabandi umwe n'igihugu w'umurundi afise ibindi bintu bimunagishinga cyane cyane cyo kibazo nakubari izereke ibibazo ibiganiriro biriko birakogwa rero muri iki gihe jewe ndemera yuko abantu igihe bafise ingorane basi ibintu batumvikana ko baganira ibiganiriro uratko harabagabo hatagwibara I Burundi rero haraguye ibara kuva imyaka 5 iheze nico gituma rero ubu gihe hamaze ibintu byose byabaye atacanira nico gituma bikaba byadushikanye mu manga Burundi bwaraguye mu manga ubu rero igihe abantu basubiye kuganira igihe baje Arusha jewe ibintu by'Arusha ico ndavyemera ko uko rero kwigabaho abantu n'abatutsi imyaka bamaze bicana basesa amaraso igihe bagondojwe ico gihe mu myaka 20 iheze bakagenda bakicara hamwe bakumvikana ingene basangira ubutegetsi iyo bitabaga amagabura nyama byaratumye abarundi bamara imyaka baruhutse ivyo rero imyaka ihaciye rero nyamba n'ibya bindi yuko ndazitashwe kuzura basanze yuko nkeka basuye gutera umudugararo mu gihugu bagasubira kuja mu biganiro cyane cyane barya bazi ko iyo amatora abaye atakintu ashobora kuhatora bibaza yuko aricyo gituma batera kuganira igihe mu Burundi hari uhagarara hariho abantu numvise ntuve mu nshinga ntahe avuga yuko ngo umuntu yahoze ari umukuru w'igihugu ngo w'u Burundi murazi yuko igihugu kidacakara
muraraba kaka kanya nabahaka ariko karahera mu nshinga ntahe duhe ijambo abandi
yego ngize nti igihugu ntigipakara abaserukira igihugu no munsi nabagwanya ko bagiye bumvise yuko bikene ko baganira ndibaza ko birakenewe kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi nimba ariyo nzira ikenewe ari yirashe batoye
yego mushya ntahe dore imana semana telefone zari zatugoye mugabo muri ngaho nashaka mukanya gato cyane rwose ko imirongo iratugora nico gituma rero twashaka namwe mu majambo make cyane rwose mutubwire murakurikirana ibibera mu ntara ya Afrika ibiyaga binini ivyo biganiro mu bivuga kwiki hariho bavuga ko bikwiye kuraba ika ingorane kuva ku muzi ingorane z'abarundi kugira ngo mu myaka 10 yindi imbere mu myaka 15 ntibaze basange bakeneye kandi gusubira kwicara hamwe ibibazo byabo bo bitorinyisha gute kugira ngo habi amahoro azora ama murundi munshana ndoriman
urakoze cyane sana Federica kinze ndatuhuza n'abarimo batwumva kano kanya aba mu byukuri sanga ko bina biganira abarundi barimo ari kinze cyane kaba tusanga ikinze cyane bakagombye kwiga ari ukwiga uburyo bahagarika isura abantu mu byukuri nimo ziba ntabwo uri fite ubutegetsi agomba kwicara anyuze imodoka ziwe ku duhanda tw'abantu bapfuye ngo bize ari ibintu ntabwo abashaka ubutegetsi nabo bazaza banyura mu duhanda tw'abantu mu biziga by'abantu bajya mu ndobe bajya muri perezidansi bumve ko ari byo byiza nubwo mu by'ukuri tuzi ko inyungu za mbere z'umunyepolitike intego za mbere z'umunyepolitike ari inyungu ze bwite nubwo batubeshya ko ziba ari inyungu za rubanda rwose ariko uburyo umunyepolitike inyungu za mbere abashaka ntibasaba bitekereza ko ibi biganiro barimo abarundi ikintu cya mbere bagomba guheraho ari ukubanza bakareba uburyo bahagarika ibiziga aho kugira ngo igihugu kiza mu Burundi cyari kimeze mu mahinduka isura kikitwa igihugu cy'abisi igihugu cy'imirambo kiga mu nzira mu mihanda bakareba uburyo kubanza babanza bakamesa icyo kibazo kikaba cyiza bagatunganya igihugu cyabo bakibagiza iyo sura y'ubwicanyi bwari bumaze kuba
egobe tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Sindi
wi
garuka nico ndakubaza
none gamesha sinakubwiye ko usubiramo gukosoroka bakuna kubesha
oyi byo navyumvise mbe burya so wakora
dawe sinzi cakora kuko akenshi yamari rugora gatama mu weekend
nyoko wawe nawe akora hehe
nawe nyene arafise akazi hariyo uniforme bambara umubonye wo cumenya hakora
genda rero ico nashaka nacumvise
Mbebe giri tuwa mga naku mwazi wazo vishi Rita janyi ni vigwa oh, Ahu shaka kushikaku
Icho shaka kushikaku ni jenda kiti
Ye?
Kani mburi kijijo kambi Kijijo na hora ni wazangira nibyo Hikazo vya nakaan hera nyini hambi mbele Urabona gile wakuhi shamu
Yewega ye Ahu gabi giri tina asoni Igi ugu chara kuizo yengu kirela wazo gitezi mbele
Ijo ni
ijo Mwushi ni mbele Kuvacha mge migwi Ufati ye kubinu itajani vii
Ijo ni ijo
Ye? Mbe inde rombi Ihele kubayitanga Mwumba tu tera tu jane gi hugu hini.
Gaho wigiri mungane. Bugi wadu kwa tayo samuso vya kuigisha.
Oh ya. Emwe. Na huwa wigisha neza. Nini fatu nzizira kenewe. Hala anawosu kuye kuwa fata kumwe. Utaradi ya mamuko ya wame na vani.
Iyo na ifisi.
Kukawa wigishu yumusi. Mumia akiza niwa wazo kuigisha vi wawi.
Jambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
trafisi umunye wa radio Ijwi rya Amerika Gilbert mwe neza ego me murashaka kubaza ikibazo canke mu kaduha cyumviro mwiriwe neza duga ku jambo
bo jera reko ndakurikirana ama
ego duga ku jambo turakumva ama turakumva bandanya
reko ndakurikirana Omu kama ikaravuga ukonya namukurikiranye gusa ariko rero ano
duga kwijambo turakumva bandanya ubandanye ushikiriza ikibazo mukanye gatoye cyane gose umunota umwe
eh gena girambaze
yego
keshi hafuye umuntu bavuga ngo yisho n'ubutegetsi ariko twatogereye ahantu twaturi agerageza kuraba ingene bazagenda tugasanga hariho gene ukunda gusanga ayo makaritse ugasanga bategera abantu ngo zana karanga muntu ngo zana ibiki ataho je ikintu abona aho gabanye politiki usanga bategamiye bari muri opposition cyangwa ku mbere ngo barakwiye kubwira aba bageni bagasubiza inkota mu kinyarwanda y'igani ko nico mbona cyoshana abarundi ku ntambwe ishimishije hanyuma je nshaka kwishimira nuko abo bose bari mu biganiro ari uko boganira bahuza atavyo guhendana akaganira ashize inyungu za bene gihugu imbere bagakora inyungu zabo imbere bagashyira imbere inyungu za bene gihugu iyo kubisanze ishingiro icyifuzo cyanke icyo nashaka guteranya
urakoze Gilbert reka tuje no kumushyanahe Albin nawe nyene arafise icyumviro cyangwa ikibazo hanyuma turasaba abashinganta turi kumwe bagire icyo bavuze ku cyumviro mwashikirije Albin mwiriwe neza
mwiriwe neza
murafise ikibazo icyumviro mu kanya gato cyane
yego mbariza watumire twarumvise yuko itariki zitandatu bazatangura kuyaga ese bazoyaga ikingo kingana gute ni ndwi imwe ni ukwezi kugira twumve abarundi ko borema ikingo babona kizoshoboka bizofata ibyo biganiro bariko barategekanya murakoze
urakoze reka dutangure ku cimvu cashikirijwe na Albin avuga ko abakiri bato eka batavuga rumwe na leta bohanura imirwi y'abakiri bato kugira ngo basubize inkota mu bwubati ako nakamukoterwa imirwi yose mu Burundi ahiri hose yoba ifise ibigwanisho rashaka tubaze umushya ntahe Chauvino mugwengezo agira cyavuze ku cyo cyimvuye cha Albin hanyuma kiri kibazo cyabajijwe na Albin turakija ko munyuma ni kibazo cyimvuye cyashikirijwe na Gilbert umushya ntahe
yego me nuko uwo munyagihugu aje kwishikiriza nta muntu numwe mu gihugu cacu w'umutima yo sabira ku bintu bikorera aba yo kwipfuza ko abarundo kwicwa yo kwipfuza kugaruka go kwicwa cyangwa ukicana kabaraga mu kubwira ubucacu ariko rero iyo bibaye ngombwa umuntu murajya makarati murazi yuko abashaka gukora ikibi bayinjiramwo uko bagombye hanyuma nkanyinka yibaza yuko yuko umuntu yobazwa ibiranga uva hehe ari ibintu bisanzwe ikibi nuko gusaba umurengera ko ugasanga baramwishe icyo ni kibi cyane kandi na jewe umurundi sino gishigikira nicyo gituma rero ariko arakora n'ukuri abako atabantu babanse ariko barabinjirana nashaka mbandanye ku kibazo cyashikirijwe Federico nyine niwe wakimwe wakimbajije ati mbega samagabura nyama mbega ugaruka gwaraserukiwe ivyo no vuga kuri ico kintu nuko n'ukuri nta giharuro na gitonya abantu bafise camagabura nyama ibyo jambo jewe ahubwo rirakunda kumbabaza cyane mu matwi yiwanje kuko iyo umuntu aharanira iby'igihugu ntaba ari karahanira ivyo izinda yiwe canke ivyo kugatwikira wenyene umuntu w'umurundi mwiza w'umutima akunda igihugu ciwe imisi yose ashira imbere inyungu n'ineza y'igihugu cyose indi cyitwa yero ndagira ndaguhumurize nta magabura nyama arimo ni intwaro yabaye na ni demokrasi yasinzikaye ni demokrasi yakumiriwe ni demokrasi yahungabanijwe n'umuntu twari twiteze yuko azosubiza mu buryo bijya bamaze imyaka bavuga ati tutwawe nabi aho bazi kuti abarundi bose bagize bati ngira ubuhoho tugiye twakira ariko ivyabaye mu nyuma n'ivi ko turabona ni nabyo byatumye ndetse haba itunganyo ry'ibyo biganiro kuko iyo tuza kuba turi mu gihugu ciza iyo tuza kuba dufite indongozi nziza idahonyanga amategeko iyo tuba dufite indongozi nziza yubaha umunyagi ikamukingira mu byiwe nawe nyine nibaza ko bitari bikeneye ko tujya mu bivyo biganiro izo biganiro
reka tubaze mushanisho bino
turi umuti ikibazo dufite cyo Burundi mu Burundi bwacu ni biganiro byatunganijwe kugira umutekano ugaruke kugira umwizero ugaruke wanyagihugu kugira ivyo byose bifatiye kuri ibyo bituma byatumye umutekano uhungabana na demokrasi uhungabana tubabikorere ko hanyuma
reka mushanisho bino tubaze n'umushanahe Amede Nkeshimana nawe nyene Nkeshimana nawe nyene atubwire cyane cyane ivyerekeye ikibazo cyabajijwe na Albin avuga ati ivyo biganiro bizomara igihe kingana iki indwi imwe amezi abiri umwaka ivyo biganiro ku bwanyu umuntu abikwiye kugira ikiringo kingana iki mushanahe Nkeshimana Amede
ego Frederic a je ni bazuko muri ko batu bene kamabuye
ibiganiro umwanya bizomara twe ntawe twomenya nka jewe ko ninda nindesho sino ko bari umwanya bizomara
mwifuza ko byomara umwanya ungana iki yebe ku bwanyu mwifuza ko byomara umwanya ungana iki
ikintu nifuza ubwa mbere mu Burundi urabona uno munsi hari ikintu abantu bateza kubaza kumvikana ko abantu baganira warumvise ibintu bavuze hariya ni kamari bagendayo hariya ntuze intebe hariya abantu bavuze yuko ngo hari leta ngo batemerana gatuye hari uru umushinga ntaye yaheje kuvuga mu kanya yavuze yuko ngo umukuru w'uhuru munsi ngo ari umukuru w'igihugu wa kera kandi ateza kwibuka yuko kumenya yuko igihugu kidapfakara igihugu kitabicana igihugu kiteza kuba gifite abagitwara niko bimeze ku isi hose abantu barondera ubutegetsi umwe munsi mu Burundi hari uruhagarara je nibaza ibiganiro umwanya byomara byomara umwanya ukwiye mugabe ikintu cyambere cyihutirwa nuko uruhagarara rugabanuka uno munsi ruhagarara mu Burundi rugabanuka hari ikintu numvise abarundi hari uwo musore muntu akiri muto je ukonde ndibaza ko ndamuruta je we ndemera ndafite imyaka itari mike imyaka mirongo itanu barya abasore abantu bitangwa abajene mu Burundi nta n'ikirundi bakivuga n'abantu b'abagabo yigihe micombero yafata ubutegetsi itandatu na gatandatu yasi imyaka mirongo ibiri n'itandatu mu Burundi rero abantu batora n'abantu b'abagabo cyane abagore cyane inkumi n'imisore bageze kubaka abajene rero umuntu afashe ibintu ibigwanisho kubera yuko afite ibintu hari abantu bamutumye kuko abantu babatuma ntawubabona leta itegereza kuja kubahagarika ikababuza gukoresha inguvu badafite uburenganzira bwo gukoresha nicyo gituma rero hari hakwiye barya abantu abo bita abajene mu Burundi n'abantu b'inkozi z'ikibi bategerezwa hakeneye kumenyekana abantu babatuma
aho muri ko mufatira muri rusange mushya ntahe amedenke shimana
sa
muri ko mufatira muri rusange
ngize nguze abantu batera ibya duka batera amagrenade bakoresha ibigwanisho barasa abapolisi ko mu Burundi ubu abapolisi bapfa umupolisi rero ku isi yose ahantu hari afise uburenganzira bwo gukoresha inguvu ahawe na leta ubwa mbere kugira ngo yivune hanyuma akingire abandi
reka tubaze n'umushana ndabimana simana nawe nyine
ibiganiro byo buri kintu cya mbere hari yakoye kuboneka abantu bari kubatera ubuhagarara kuko leta urumva ubu abantu baserukira leta bariko barayigwanira bakeneye kuyigumya
afite ubutegetsi uno munsi mu minwe ego emotion ndarimana semana hariho abantu benshi bafite amakenga y'ukuntu ibyo biganiro ushobora kubona byo gufata igihe kirekire reka baravuga kandi ko n'urwaruka rutari kuraseri kujya sinzi ko mufite icyo mubivuga kumwe
murakoze cyane ndahera cy'umuvandimwe Tobima yavuze yavuze ko muri kuri ni ngomba kuba ko abaturage b'Abarundi bababaye bagomba kugira ngo batababara hagomba kubaho zava mu mishyikirano ariko jyewe icyo navuga ni uko nemera ngo nasezeranye rwose ko hari abarundi bababaye ikimenyetso ni uko hari abafashe amabuye bagatera polisi bakubahuka bagatera polisi kandi bazi ko polisi ifite imbunda ishobora kubarasa ariko nanone ntabwo umuti wo kutababara kw'abaturage ugomba kuba gufata intwaro gufata imbunda kujya mu makaritsiye hakabaho imigunkuko ntabwo ari umuti icyo gihe nanone ibyo bisubizo bishaka kuboneka nimba mu by'ukuri Tobima abona ko igisubizo ari uko ikavuru nziza yavaho aricyo cyatera umunezero abarundi aho ngaho namubwira ko hari n'abandi barundi bakunda ikavuru nziza ibyo ntabwo tugomba kujya tukirengagiza hari abarundi benshi batari bake bakunda perezida wabo mu gihe rero igisubizo cyaboneka ari igisubizo cyo mu bwenge agomba kumva ko byanze bikunze hazaboneka abandi basifimi bakunda gatsa nkuru nziza kandi byanga bikunda nabo bahita biyambaza iyo nzira yo gufata amabuye gutera polisi gufata inkoho bakajya kuzana ibintu by'imigongo n'ibintu ibyo ngibyo byose tuma tubone ubundi ibintu bikakomeza kuyangara ibindi bikakomeza kuba nk'uko tumutikona umuti jyewe ngasanga ari uko hagomba gushyirwaho amategeko mu by'ukuri muri ibi biganiro hagomba kwigwa uburyo habaho amategeko noneho asobanutse neza adakwiye gutera impaka
nuko ayarasanzwe ubu ngubu yateraje
imaze amateko asobanura neza ukuntu abarundi bobana mu mahoro mu mutekano nico kintu gikomeye cyane gose nkuko muri komura bivuga mushaka ntahe dore imana semana turafite uwundi munywanyi radio ijwi rya America Vincent mwiriwe neza
mwiriwe
murafite kibazo murafite icyumviro
yego je mfite icyumviro
yego
yewe narise cyumviro yuko intego za z'ubumwe bwa Afrika zoza mu Burundi zigakingira abanyagihugu kuko abanyagihugu turababaye cyane
murakoze cyane gose turafite nabandi banywanyi muri radio ijwi rya America ariko baradushikiriza ibyumviro byabo Ferdinand Lionkuru agira ati avuga cyane cyane ku byerekeye ukuntu leta y'u Burundi itakunze kubahaye ijambo abo muri Senared kandi ukuntu batoye itariki batumvikanye ko Ferdinand Lionkuru rero agira ati leta y'u Burundi yerekanye ko itagomba kuja mu biganiro ko nabo nyene barazi ko igihe baja mu biganiro bava mu ishamba leta ya kirya gihe itabemera Jean-Claude Nkunzimana nabati ibiganiro byari byiza mbega mwoshora kuhumbwira igituma batatumiye abajeune n'ukuntu ari twebwe bahenda bakatugira ibiraro bya politique umwe wese yikwegera ko barondera inyungu zabo Abdul Maniratunga nawe nyarigira ati aha ukuri kubabaza umunyakinyoma none bashaka umuhuza akore ivyo leta ya Peter ishaka gusa aho hoho yoba abaye umuhuza n'iryo muri kiye turafise wundi muri wanyu radio ijwi rya America Patrick mwiriwe neza Patrick
mwiriwe yabaramukije ngaho ku ijwi rya America
mwiriwe neza murafite ikibazo cyumviro
je intende ndufise nuko ndiko ndaraba nk'ubu uye ibyo bigano biko biraba hariya aye munuze nuko mbona umenga ntamindu kabisa bava bituzanira ko twebwe abarundi nk'ubu turarushye turaremewe kuko hari abarundi benshi bariko bagwa muntu uze mu nkorera bafata cyo bazira murakoze
murakoze Patrick Moshiana he Chevina Mugwengezi Mugwengezo abarundi nk'uko Patrick abivuze barabona benshi ntibizeye izova muri bijya biganiro ko bavuga ko barushe eka bamerewe nabi ikintu mubabwira niki
na saba mushene predike ko mbumwanyo kwiye kugira siguri kuko unye ni Senared ikiravugana nabo bantu baje baserukira imigwi jewe na uko nko kubijyanye n'ikiringo muri Senared uko twe tubibona nuko icyo kiringo kitoba kirekire kire kigufi gishoboka kuko uko kiba kirekire niko abanyagihugu niko abahu abarundi bicwa niko ibintu bibandanye biyangara mu gihugu cacu niko umunyagihugu akuranya atakaza umwizero nico gituma byo babigufi bishobo kugira intumbero zofatwa zifatwe ku meza y'igihugu cacu zifatwe ku meza y'abarundi bose hanyuma rero hari imvugo iri kirantangaza mu gihugu cyacu n'ukuri imwe ngo hari ibintu biri ko birahinduka kandi nje mpakwa kwemera kujya mugari bavuga ati uwibwe niwe yiruka uno munsi umengo urwaruka nibwo gwica abapolisi Federico nashaka na gusabe wemere kandi ushikirize kandi ufashe kugira kwerekane neza neza yuko igipolisi mbonera kure nabandi babanyagito biki abanyagihugu sugwaruka ruriko rubica abarundi ni Peter Nkurunziza politike yiwe mbi ni mbonera kurizi ziriko zirica na bapolisi bariko barica si umunyagihugu nimba umunyagihugu byaramubaye ko hakagira ko nawe agira ati reka ngire kunuku nanje kugushigikira muga muri rusangi ni leta ya Peter Nkurunziza ikirica abanyagihugu n'umunsi bahise mu biganiro nusuko ngo babishaka suko ngo bashaka gutera amamiliyoni n'amamiliyoni mu ibarabara nuko basanze ko bikenewe ko igihugu cyacu gikingigwa nuko basanze ko bikenewe ko mu gihugu cyacu umunyagihugu akingigwa nuko basanze ko ubutegetsi butari ko burakora neza nuko basanze ko ubutegetsi buri ko bwahonyaza amategeko bikabyara ayo mabi yose tuko turabona uno munsi rero ni biganiro birinda gufata ikiringo kigufi cyane hagati ya Peter Nkurunziza na Senared ibyo turiko turabona ibyo baheje gushikiriza leta y'u Burundi na Kamara Maza ni ibintu biteye isoni cyane nicyo gituma byanka byakunda bategerezwa kuza tukajya ku meza ibiganiro tukavuga n'ukuri atakujya umunwa tukavugana tudahemana kugira dusho kugushika ku ngingo zo tuma umwizero mu gihugu cyacu ugaruka kuko turarushe ni uko ituduteba uko iminsi iba myinshi niko nibiziga bigenda bigwirirana ninde tumvise ijambo mbonimpa